mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Isuzi Amerika libandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese mu duteza amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Ushimi wanji umubyeyi w'ibigambo yose. Iyo habaye ikibazo umuntu afata umwanya wo kwiheza icyo kibazo. Tuzoza turabe mbega aya madosiye y'umuntu wasigaye yashize. Koko birasa niba bavuga bati baturenganije.
Ubu ni Terence Ntayiraja avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi ku kirego cha Jacques Bigirimana ayoboye FNL yemewe na leta yagize agatonrwasa kumutwara amazina n'ibimenyetso by'umugambwe mu gushinga umugambwe FNL Amizero y'Abarundi.
Ntibyitiranwa bariya bitwa Force Nationale de Liberation bewe twitwa Front National pour la Liberté. Ibyo ni ibintu bitandukanye cyane rwose. Kimwe hari abashaka kwibaza ati indome zirasa mugabo urabizi yuko indome zigize ururimi ntizongerekana kubera havutse uyu canke hakutsuriye ziguma ari za zindi mugabo uko zipanga ukuramo amajambo ibihumbi n'ibihumbi.
Ubone agatano rwasa ku birego bya FNL iyobowe na Jacques Bigirimana. Tubafitiye n'inkuru ku banyagihugu baba ku nkengera z'ikibuga cy'indege cya Kamembe mu burengero bw'u Rwanda basaba ubutegetsi kubaha inyishu canke siguri tomoye ku bibazo bamaze mu myaka 40. Turavugano uko gusubiriza ibihano byo gupfungwa ibikorwa by'iterambere rusange mu ntara ya Ngozi mu Burundi. Amakuru yahere mu Burundi aho bushikiranje bw'intwaro iyo hagati yo mu gihugu hagati bwemeza ko Jacques Bigirimana ayoboye FNL yitwaye muri ubwo bushikiranganje yemeza ko agatonrwasa yamutwaye amazina n'ibimenyetso by'umugambwe mu gushinga umugambwe FNL Amizero y'Abarundi. Terence Ntayiraja avugira ubwo bushikiranganje avuga ko byose bizokwigwa mu kuvugana n'impande zose kugira haboneke umuti ku neza y'Abarundi bose. Ibindi kuri inkuru twumviriza umenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Nkuko biboneka ku makete yo kuwa 13 kwezi kw'icyenda 2018 bikemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati umugambwe FNL userukiwe n'umunyamabanga mukuru Jean Ndé Mubandi warandikiye umushikiranganje w'intwaro yo mu gihugu hagati aho wakana kwibwa ibimenyetso n'izina ry'uwo mugambwe. Muri iryo kete abarongoye FNL bemeza ko FNL Amizero y'Abarundi yatangujwe na agatonrwasa ibatwaye izina kuko arivyo bakoresha mu kuramukanya. Ikindi bavuga ni bijanye n'ibendera hamwe n'amategeko asa. Uyu mugambwe ugasaba ko ababijejwe bo kwisunga urupapuro rw'inzira ruheruka guterwa ku mukono rubuza ko haba imigambwe yitiranwa kuko ivyabaye vyajese mu gihugu hari ibibazo. Mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati baremeza ko iryo kete baribonye. Terence Ntayiraja avugira ubwo bushikiranganje yemeza ko atakibazo kiburi inyishu ko ubushikiranganje avugira buzoshira imbere kuvugana n'impande zose naho yemeza ko hari n'abandi bavuga ko gwasaga gato yakoresheje ivyabo mu gushinga umugambi.
Ubushimi wanjye ni umubyeyi w'ibigambo yose. Iyo habaye ikibazo umuntu afata umwanya wo kwiheza icyo kibazo tuzoza turabe mbega aya madosiye y'umuntu wasigaye yashize koko birasa niba bavuga bati baturenganije turabe ko atabizina ry'abantu iyo bayatwaye canke atabindi bintu byo babibuze ko tuba tubibonye tuzi turavuga n'ababije ingere byogera nimba ivyo kosogwa bikosogwa dusanze ibirego bidafashe kubahiza n'abandi ariko umenga saba gusa ndabwira ngo gukora ngo mugenzi n'abandi kudaraba baza baravuga ibintu byabo birimwo hazoba kwihweza iyo dosiye y'umugambe urabe rwasaba no gushinga ntabe kwihweza ibirego bya Jacques Bigirimana n'abo bandi basozo batanze ibirego usanze koko ari amatati turabe ingene umuti uboneka kuko nta kibazo kishagira inyishu.
Abajije kubijanye n'amazina y'umugambwe mushasha ko atazoba kwitiranwa na FNL yahora irongowe na Jacques Bigirimana agatonrwasa aravuga ubutandukane buhari akemeza ko abitwaye ivyo bavuga atafatiro bifise
nta confusion ishobora kubaho. Ntivyitiranwa bariya bitwa Force Nationale de Liberation bewe twitwa Front National pour la Liberté. Ibyo ni ibintu bitandukanye cyane rwose. Kimwe hari abashaka kwibaza ati indome zirasa mugabo urabizi yuko indome zigize ururimi ntizongerekana kubera havutse uyu canke hakutsuriye ziguma ari za zindi mugabo uko zipanga ukuramo amajambo ibihumbi n'ibihumbi kiretse abo bashatse kubyitwaza kugira ngo badindize ibintu canke bagurizemwo mugabo ivyo navyo nibaza yuko nabo nyene barakeneye yuko umwuka wa politike umera neza gusumba uko byahora nibaza yuko ivyo batoza kuja mu ngorane nkamenizo zoba ari impari zitagira ico zishobora gushikako nabo.
Juja Amerika jifuja kumenya au ushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati buzohera inyesho mushinga mateka gatondo gwasa kubijanye niyemererwa ry'umugambwa rongoye. Terence Nahiraje natanga ikiringo nyezina asaba basavye gutenyenya akabizeza ko naho ho bari bibazo bizotorerwa umuti.
Umwanya wari wowo abarundi barafite kuja hamwe bagashinga umugambo cyangwa ishira hamwe bakabisaba. Iyo bisabye yose birashaka kunyuka cyangwa bigatere babivanye n'ingene hari bigenda birakosoka muri iyo dosiye kumwe bitameze neza. Usaba umuntu arasaba akarindira akaba umwanya kugira kwiheza. Hanyuma se bavuga ngo ikiriri cyangwa kiriya giheze ngo ntaho bacemera umuntu kandi n'abandi bashobora umugambo bakabisaba. Nibaza yuko umuntu usa yihangana tuzogenda turavugana nabo reka twiheze amadosiye yabo nabo bitwaye turabe ibirimo. Tusanze harimo ingorane tuzoganira na bene ibyo mbere yo gutora umuti urama atakujyanisha abarundi.
Umushinga mateka gatondo gwasa yatowe mu runana mizero y'abarundi nk'uwigenga yashikanye ibisabwa mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati kugira umugambwe wemeregwe gukorera ku mugaragaro ku wa 14 ukwezi kw'icyenda 2018. Ni mu gihe yari yatunganije inama y'ugushinga no kwemeza amategeko agenga umugambwe FNL amizero y'abarundi ku wa 12 ukwezi kw'icyenda 2018. Umugambwe avuga ko ashinze kugira azayiganwe mu matora ya 2020 kukubwiriza shingiro rishasha ritemera inane z'abigenga. Ibujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Remo. Mu Rwanda naho aba bakunkengera z'ikibuga c'indege ca Kamembe mu burengero bw'igihugu basaba ubutegetsi kubaha inyishu canke inziguro itomoye ku bibazo bamaze mu imyaka 40. Bavuga ko kuva mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na 85 babandanya kubwirwa ko bazokwimuka aho baba ariko gushika ubu akaba atakirakorwa. Umumenyesha makuru wacu Temisokre Mutijima yabagendeye akaba adufitiye iyi nkuru.
Natangiye kuvimba mfite imyaka 14.
Ubu ufite imyaka ingahe?
50 hafi 60.
Bababwira ko habaye iki habuze iki?
Bahora batubwira ngo tuzatumura.
Numwe muri abo baturage batuye mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kamembe aratugereranyiriza igihe yatangiye kumva gahunda yo kubimura ivugwa. Aha batuye ni mu murenge wa Kamembe rwagati mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Icyakora witegereje inzu zihubatse zihuriye ku kintu kimwe, zose zirashaje bigaragara ko zimaze imyaka myinshi ndetse urabona ko hari n'izenda guhirima. Nyamara si uko bene zo badashoboye kuzisana cyangwa se ngo bubake izindi, ahubwo nta burenganzira babifitiye.
Hano harimo abantu bafite ubushobozi bwo kuba bagenda bakaka igishushanyo akubaka inzu zijyanwe n'igihe, ariko hano ni mu kibuga kuko igishushanyo barakitweretse batubwira ko cyateguwe kandi abagitegura pe ni abatureberera kure. Ntacyo twahinduraho, twe twasabaga ko yenda bagikoze batitaye ko hari abaturage baciriritse bagiye bahari nabo bafite ubwo burenganzira bwo kuba yenda babona ubushobozi bwo kuba bahatura kuko bahavukiye benshi. Umuntu yarahavukiye yarahatuye niwe mbagiye kwaka icyangombwa cyo gusanura inzu ye bakimuhe.
Uku gushyira ubutaka bwabo mu gice cyagenewe kwagurirwamo imbago z'ikibuga cy'indege cya Kamembe bo basanga byarabubambuyeho uburenganzira kandi bukiri ubwabo. Hakozwe igenagaciro ku mitungo yabo inshuro nyinshi kugira ngo bimurwe, ariko ibyo bigahera mu mpapuro gusa. Iriheruka ryabaye mu mwaka w'2023.
Bamaze kutubarira banatujyana ku kibuga cya Komanda turasinyira amafaranga batubariye, biza kuza kurangira amasezerano y'ubugure arangiye turadekarara twandikira minisiteri Kigali badusubiza ko ngo y'amasezerano ngarangije amezi 6 y'amasezerano y'ubugura atabayeho ubwo amasezerano ngabapfuye kugeza amaginga yatwicaye nta gisubizo tugira.
Kwezi mugira rero abantu bose bangaba bari barasinyiye ko byananira bagakomeje kongera kwa nubundi birananirana kuduha amafaranga byaranze kuduha ngaza ku masambu yacu twubaki nabyo biri kwanga.
Guhezwa mu rungabangabo kwaba baturage kuratuma n'ubutaka bwabo butakaza agaciro kubakenera kubugura ibyo basanga bibaheza mu bwigunge.
Kubera ibyo byose byabaye hano nta muntu waha agaciro aha, nta muntu aza kugura aha ngaha bitewe nuko yaje kugura avuga ngo ikintu mbogo z'ikibuga abafaranga kibahaye imbogo z'ikibuga ntabafaranga kibahaye.
Nyine hari nk'umuntu uzakabona hari ibibanza byiza byo kugura nyuma akamenya amakuru yuko turi mu mbago z'ikibuga ashobora gutanga amafaranga ye bikazarangira ahombye akongera akigendera. Kandi muri abo bose ni bamwe wenda baza bahashyira inzu zigezweho bigatuma tunagira imihanda igezweho. Ubuhani wacu mu minota 10 bugeze kuri kaburimbo, ariko iyo imvura iguye ukuramo inkweto ukamanuka n'amaguru, nta moto yahagera nta modoka. Ni ibibazo mbese turi mu bwigunge.
Bityo rero bagasaba ubutegetsi ko bwabakura muri icyo gihirahiro.
Nimba ikibuga wenda kibona tukibogamiye batwimura tukareba handi handi tujya tugasigira ikibuga imbago zacyo. Kuko nyana tashya muri 85 n'ubundi batera imbago batubwira ngo bagiye kwimuka gucya nakwereka ahantu imbago bajyanaga bazitera batera batera imyaka ibiri yashira bagatera imbago imyaka ibiri yashira bagatera imbago ngo bagiye kutwimura none dukandagiye muri 2018 natashya hano muri 85 izo mbago zihora ziterwa tubarirwa ntitwishyurwe tuzahora gutya se tuzageza ryari mutubarize
nubwo zitatanga igihe nyirizi nibyo bizaba byakorewe inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zirizeza abo baturage kw'iki kibazo kigiye kubonerwa umuti Bwana Kayumba Ephraim ayobora ko karere
imbago z'ikibuga cy'indege ejo twavuganaga n'ikigo kibishinzwe batubwira ko bagiye kuzisubiramo kuko mbere bari bafashe ahantu hanini mu gihe cyo gukora igishushanyo mu ndaracyo mu gihe wa Rusizi kitubwira ko bagiye kugaragaza noneho imbago nyazo zaho bakeneye niba mara kuhagaragaza no kuvuga ngo ibyangombwa by'ubutaka by'abaturage tuzabihindura kugira ngo bamenye ko ahantu bafite uburenganzira kugira icyo bakoresha ahazaba hasigaye mu mbago z'ikibuga cy'indege twumvikanye ko bazahita babarira imitungo yabo bakabishyura kugira ngo bajye kugira ibindi bakora
ibibazo byo kwimura abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa se ziyubahirizwa ibishushanyo mbonera by'imiji byakunze kuvugwa cyane cyane mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali hakavukama kenshi ingorane zo kutumvikana ku bigomba guhabwa abimurwa nk'inyishyu y'imitungo yabo icyakora kuri aba bo muri Kamembe batuye mu midugudu igera kuri itatu bo bagaragaza kwisubikwa ry'ibikorwa byo kubimura ritigeze rituruka kuri iryo harira ry'agaciro k'imitungo ahubwo byagiye bisubikwa n'inzego z'ubutegetsi ku mpamvu bo batamenyeshwa yari nayo mpamvu babusaba kubakura muri icyo gihirahiro Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Turakushimiye Temesoko kuri iyo nkuru tugarutse mu Burundi. Haciye amezi abiri amasentare makuru yo mu ntara ya Ngozi atanguye gusubiriza ibihano byo gufungwa ibikorwa by'iterambere rusange Travaux d'intérêt général. Yaba umujekiriza manza mukuru wa parke yegamiye sentare isubiriramo ya Ngozi canke abahagarariye amashyirahamwe aranira agateka k'abanyororo barabona ko hakiri inzitizi zituma ivyo bihano bidakorwa neza bivyo dushikirizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
Mu masentare makuru y'Ingozi ibihano bikiye mu bikorwa by'iterambere rusange byatanguye gutangwa mu manza zakiwe mu kwezi kwa gatanu uno mwaka ababihawe mu kibanza cyo gufungwa batanguye kubikora mu kwezi kwa gatandatu hari haciye igihe kitari gito intara ya Ngozi yaragizwe iyo kugeragerezwamo ivyo bihano mu mugambi wa leta wo kugabanya ubwinshi bw'abanyororo yamara vyari vyarategye kuja mu ngiro Salomon Nibigira umushikiriza manza mukuru wa parke yegamiye sentare subiramo ya Ngozi avuga ko ivyo bihano ari byiza ugereranije no gufungwa ku mvo zitatu biragabanura ubwinshi bw'abanyororo ubikora abikora yidegembya ikindi nacu akaguma hafi y'umuryango uwagiriwe n'icyaha niwe yihitiramwo gufungwa canke gukora ibikorwa by'iterambere rusange umwe mu bahawe igihano cy'amasaha 720 mu kibanza cyo gufungwa atashimye kuduha ijwi avuga ko harimo akarusha amashyirahamwe aharanira gatoya k'abanyororo yari yarifuje ko iyo ngingo yoja mu ngiro uno munsi ayo mashyirahamwe arakenguruka ako kigoro k'ubutungane jana y'abagabo ahagarariye mu ntara z'uburaruko ishyirahamwe AVDP riharanira gatoya k'abanyororo ni rimwe mu mashyirahamwe yasaba ko ivyo bihano vyoja mu ngiro
turakenguruka cane ibijanye n'izo ngingo zifatwa n'ubutungane na cane cane ko biri mu rukurikirane rwo kugabanya ibitigiri vy'abanyororo bafungiwe mu mabohero atandukanye na cane cane ha mu karere ko mu buraruko kuko abategekanije gufungwa mu busho mu maprizo usanga barengeye cane ibitigiri usanga bitegekanijwe
umushyikiriza manza mukuru wa parake yegamiye sentare subiramo ya Ngozi avuga ko hari inzitizi zituma ivyo bihano bidakogwa n'ababihawe bose avuga ko kenshi ababihawe batabona ko ari bihano na mwari gya babihabwa bari basanzwe baburana n'abidegembye iyindi ntambamyi amakomini yategerezwa gutegura ibikorwa bikenewe mu migambi ariko ararangurira iwabo gutyo bamutantire bagaheza bakaza gusaba abakiriwe ivyo bihano kugira ngo bafashanye ivyo bikorwa umushyikiriza manza mukuru avuga ko amakomini ategera ubutungane ngo babikorane ku ruhande rw'abahawe ivyo bihano umwe tumaze kubona atonze kubikora avuga ko urugendo akora gushika aho abikorera rumuvune uwo mugabo yahawe igihano cyo gusukura imbere y'ibiro by'intara ya Ngozi avuga ko ava muri komine ya Kiremba ni nko ku birometero nka 30 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi iyo nayo ni intambamye ishyirahamwe AVDP ribona kuri uyu mugambi
mu by'ukuri AVDP saba yuko abo bantu bashiriwe ico gihano ko nini buri abajejwe intwaro botegura ibikorwa hafi yo muhiri wabo kuko rimwe turakunda kubona ko by'ukuri kuri iyo umuntu yabwiwe ati tuzogenda gukora ikikorwa aha a ariho bagitoye ari kure ni intambamye kuko uwo muntu abaza ya yakiriye ico gihano bizomugora kugira ngo ashobore gushika aho hantu na cane cane ku buryo atabwa vise
ubu tumaze kubona atonze kuri ivyo bikorwa bisubirira gufungwa aramaze gusaba ko byokwegerezwa hafi y'imuhira nkuko n'ishyirahamwe ya VDP ribisaba ko ivyo bikorwa bibera kure umushikiriza manza mukuru avuga ko atakundi kuko ari gihano kandi bihitiyemo ishyirahamwe AVDP rivuga ko giteguye gufashanya n'ubutungane kugira ngo ivyo bihano bikogwe neza
AVDP mugabo izovugana n'ubutungane kugira ngo tuje turamenya hakiri kare abashiriwe izo manza kugira ngo araho bishoboka bishobore gufasha mu guharura ibijanye nayo masaha babashiriwe
kuba kitabira ivyo bihano bahawe mu bikogwa Salomon Nibigira arongoye parake yegamye sentare isubiramo ya Ngozi abasaba ko bobifata nk'ibihano mu bindi bakabikora bitagenze ko Nibigira arabagabisha ko bashobora gusubizwa ku munyororo Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radiyo ijwi rya Amerika radiyo yanyu
wandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo ijwi rya Amerika amashyirahamwe 12 aharanira inyungu z'abanyagihugu societe civile mu rurimi rw'igifaransa hirutse kwandikira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku byerekeye ukuntu amahoro n'umutekano byifashe mu Burundi yongera arashikiriza ukuntu yifuza ibiganiro by'inshuro ya gatanu vyimirije vyotunganywa yamara irindi ishyirahamwe riharanira inyungu z'abanyagihugu Foricon F ryari yamirije ryongera kandi ribeshuza urwandiko rwayo yandi mashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu rwatewe kwigwa ku muntu mukuru wa Force Vital Nshimirimana mbega uko kutabona kimwe ingorane za politiki hamwe n'ikibazo cy'amahoro n'umutekano bishobora gutera intambamyi ivyo biganiro zimirije maze bigatuma atamasezerano y'amahoro nyakuri apfundikwa mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije abashingantahe babiri Armeni yongere ayoboye ishyirahamwe ACAT Burundi hamwe na Gerard Akizimana arongo ishyirahamwe Foricon F reka dutangure twumviriza niyongere ku bintu yifuza ko byorangurwa mu mishikirano izo tumigwamwo abarundi mu kwezi kuza
by'ukuri kugira ibiganiro bigende neza dushobore gushikaho aba masezerano akwiye agarika ubwicanyi buri ko buraba hamwe n'onyaho gato y'akazi na muntu nuko ibyo biganiro byohuza abarundi bose abarundi bafise ibyo bega muri ico kibazo cy'u Burundi hariyo abanyepolitike hariyo abaturukira leta hariyo amashirahamwe yigenga yerekana yuko hari ubwicanyi aganasaba na senare muzima kumumana byakuri kugura amatohoza iko kurikirana abari ko barakora ivyo vyaha urumva abo bose bakicara hamwe bagatorera umuti ukibazo ariko ivyo vyose vyova mu gushaka kumuhuza hamwe n'umufasha w'umuhuza mu gihe bose bubona neza yuko bashaka gutorera umuti ikibazo cy'u Burundi
muravuze abarundi bose baje mu biganiro leta y'u Burundi ivuga ko hariho bamwe bagize uruhara mu gushaka gutembagaza leta bakaba bagirizwa ikabari no komitahe ibarondera kubahagarika abo ku bwanyu boja mu biganiro
abo bategeza kuja mu biganiro kuko urumva ni bafitaniye ikibazo na leta erega igihe leta ivuga yuko ari abakurikirana ubutungane mpuzamakungu hama ubutungane mpuzamakungu ntibubafate kandi birigwa baratembe ni kwerekana yuko iyo mitahe atari mitahe ikwiye kuvugwa ko ari mitahe ikurikirana abantu kuko niyo leta nyene ibivuga benshi bari ku matohoza mpuzamakungu ya senare mpuzamakungu mana byaha urumva ese abantu bocura ubanza abandi mu gihe bamwe bariko baravugwa mu bwicanyi bukogwa mu gihugu cy'u Burundi
mwikete mwandikiye mu nyamanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu musana bavuga ko abahuza bafite uruhande begamiye ivyo bintu nivyo
turamaze kubona yuko uravye abahuza uravye ifoto yabo ku kibazo cy'u Burundi urabona neza yuko abahuza bafise uruhande begamiye kuko badashaka gutorera umuti ikibazo cy'u Burundi ariko bituma dusaba ubumwe bwa Afrika hamwe n'igifata cha ONU yuko bofata ibintu bagakurikirana ayo ivyo biganire kuko biramaze kwerekana yuko uyu mwanya wose waciye abahuza berekanye yuko bafite uruhara bahengamiye ko uravyo yubu ca Tanzania bafite umufasha w'umuhuza ukabona ingene birirwa barirukana impunzi ukabona ingene birirwa baratoteza impunzi zahunze umutekano muke uri mu Burundi birerekana neza yuko atamahoro yova mu gihugu cya Tanzania kugira ngo Tanzania cyamaze kwerekana ko umutekano uriho umutekano aho amakungu sinari muze amakungu mana byaha yuguriye amatohoza kubera ubwicanyi buri ko burakogwa usanze ubukwikana yo sentare yatangaje cyane inyifato nk'iyo mu gihugu kirafatwa n'abantu bipfa ngo bariko barahuza abantu batazi
mu mashyirahamwe murongoye muvuga rumwe murabona ko hashobora kuba amasezerano y'amahoro muri ibyo biganiro bavuga ko ari byanyuma kandi mutizeye umuhuza
icyo twasabye hari ibyo twasabye dusaba yuko umuhuza yogerageza ubwa mbere twasabye yuko ibyo biganiro bitosubira kubera mu gihugu cya Tanzania kuko twabonye ko igihugu cya Tanzania gitera mu kibazo cy'u Burundi cyamaze kwerekana aho gihagaze mu gushyigikira leta y'u Burundi mu gutoteza abahunze umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi hama tukanasaba yuko ibyo bavuga ngo abakurikirwa n'ubutungane mpuzamakungu ntibojya mu biganiro mu by'ukuri n'ibyo kwitoza utunyoni umuhuza niwe avuga bita ibiganiro leta y'u Burundi n'umuburanyi mu bandi si watura abo baganira kuko umuhuza n'uwavuga ati uyategereza kuza ko afitanye amatati na naka urumva iyo tubirerekana neza yuko leta umenga n'isi si jambo ivuga n'ishaka kuganira nabo bashaka kuganira kandi kanatsinda ufise amatati n'aganira n'uwo bakundana aganira ahubwo n'uwo afite ivyo bapfa acyo gutuma dusaba yuko ibyo biganiro byurikiramwo bose abo bose bafite ingorane n'ubutegetsi bw'ubujumbura
mushana general Hakizimana namwe mwarandikiye ku igenekezo rya 13 y'ukwezi kw'icenda umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ikamwiyamiriza ibyanditswe nayo mashyirahamwe 12 mutubwire ibyerekeye ivyo mwashikije namwe
mu ishyamba tongo twarandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mbere turaha n'amakopi abategetsi batari bake aho twashyizemo abakuru batari bake batwanditse mu ntumbero na cyane cyane twanditse twisunze ikete ryaruka kwandikwa n'amashyirahamwe avuga ko ariko arakora ariko atari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bavuga ko bimaze kugaragara ko ari amashyirahamwe aharanira inyungu za politiki ntavuga ko aharanira agashyakazi na muntu mu gihe bo ibyo bandika bavuga ibyo batazi cyane basi kubakurikirana na cyane cyane mbere bikagaragara ko abo bandika bari mu bahenda b'abahinga bishyira mu mpuzamakungu honyi nabo bagasohora amaraporo atari yo mikete twanditse ku wa 13 itariki mu kwa 13 ukwezi kw'icenda 2018 mushyamba turongoye twarerekanye ko ibiko birandikwa n'amashyirahamwe atari byo turemera ko ibiganiro bihuza abarundi bikwiye kwama biba kandi bikwiye kwama bihuza abarundi koko ariko icyo duhakana ni uko ababyandika bo agomba kwerekana abatumirwa mu gihe abo bantu babyandika batari mu gihugu cy'u Burundi birumvikana ko nabo nyabuna badashobora gusubirira umuhuza cyangwa ngo bareke umuhuza ibyo wakora mu gihe amashyirahamwe yose yazi na cyane cyane nk'ishyamakurongo ryangaba mu bijyanye n'ibibazo bya politiki ibyo bakoze cyangwa ibyo bafashije mu 2015 mbere bakavuga ko abotumirwa bo bari abadakurikirana n'ubutungane mu gihe tuzi ko kudahana bidakwiye kwama bisigakazwa mu gihugu na cyane cyane dufatiye ku kahise rero mu ishyirahamwe tubongoye tukaba twarakoze amatohoza ya kahise ibyo twavuga ko twebwe nk'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimenya n'akamana n'amama ibiganiro turemeza ko ari ngombwa kubwira kumbure abarundi babandanye babana mu mahoro ariko twiyemeza kandi imvugo bavuga mu kete ryabo bari banditse ku itariki ndi ukwezi kw'icenda aho bavuga ko Burundi burimwo injyane Burundi burimwo ibunyamwe y'agatekazi na muntu yengeje mu bisanzwe bakavuga ko Burundi budafite amahoro twebwe nk'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimenya n'akamana n'amama ubwa mbere twarerekanye ko ubutu Burundi uno mutwe tuvugana gitekanye mu ntara zose n'amakomine yose twevuga nk'abahandi agatakazi na muntu kandi babikurikirana na cyane cyane kandi
kuri icyo kibazo mushyirahamwe Hakizimana muvuze ko hariho amashyirahamwe yabarongwa amashyirahamwe bari hanze aho nti ko bari kubera icyo kibazo cy'umutekano kivugwa ni bose bafite umutahe bakurikirana
mu bisanzwe nyine sinovuga ko ari ikibazo cy'umutekano barazi gituma bari hanze barabizi turazinanye genda zikonda bazine barazi bya 2015 barazi uruhara rwabo ari nacyo gituma twavuga ko uno munsi hari mitahe ibahiga ariko twibere nk'amashami yigenga icyo tuvuga gikuru nuko ubwa mbere abarundi bomenya kuvugisha ukuri nuko ubwa mbere buri murundi wese yomenya ko yabuvuga ko hari nyagatakazi na muntu abuze ko agaharamira agashinzwe ibitari byo abari kwa gahungabanya ene cyo tumareye mu kete twanditse twerekanye ko Burundi bufite amahoro n'ababikurikirana ibyo bivuga nk'ishira muri bikurikirana turazi ko hariho nabandi bavuga ko atabiza bikurikirana mugabo batakora bikurikirana twivuga nk'ishira muri cyo rero abari serukira aho twerekanye ko ibyo bavuga aho bavuga ko igihugu Burundi gifite impunzi ibihumbi amajana n'abarenga ariko tukatubwira ko kandi igihugu Burundi kidasiba kwakira impunzi zitahuka mukamuzi ko n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONU mushingana Michel Kafando mu byo yari yashije yari yavuze ko Burundi bwateye intambwe turazi na cyane cyane ibihe bwarimo 2015 rero nico bituma tuvuga duti uno munsi aho tugeze igihambaye si uko dusubiza inyuma igihambaye nuko tuvuga ibintu uko biri maze abarundi bakitegura neza kubana batimbataza intwaro ya demokarasi no kubahiriza agateka kazi na muntu ariko bakavuga ko na cyane cyane bavuga ibintu byinshi abavuga ko iby'abasoda bakavuga ko imbonakure n'ibindi twebwe turavuga ko nk'abarundi babikurikirana ibicyo kijyanye n'imbonakure kuvuga ko wabonye yambaye impuzu z'igisoda iyo ni aza ko biragoye cyane mu gihe tuzi ko inzego z'umutekano zifite indahiro zirahira kandi zifite n'abazirongoza
ego mu kandi gatoya gusa naye Akizimana muri ibyo biganiro ndabona ko mufise ibyiyumviro bitandukanye ku kuntu umutekano kandi amahoro byifashe mu Burundi izo ntibishaka kuba intambamye muri ibyo biganiro byimirije maze bikarangira ta kintu gifunitswe nk'uko byagenze mbere
na kwa kuri kuba intambamye hagati y'abarundi na cyane cyane hagati y'abaganira icyo nibaza gikuru ni uko bwa mbere abuganira hose bamenya ko igihugu cy'u Burundi gitekanye amanyabuna abari hanze badahigwa n'ubutungane bakitegura gutaha kugira bategura amatora meza amatora buri kimwe bose
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ya Amerika turi kumwe na Lambert mwiriwe neza muri he Galambert
mwana tuvugana n'umutwa cha Bujumbura
mura izina y'ikirundi
Nzeyimana
Nzeyimana duga ku jambo urafite ikibazo cy'imviro
cyane ni nice cy'imviro cyo kunganira
yego
ikibazo nari nfite amashyira hamwe mwavuze ko agira kuri 12 yaba yarandikiye umuhuza yarandikiye ishyama rya ONU nisanzwe aye usanga ariko arashikuza ugasanga akavuga ko mu Burundi bikiga kandi mu Burundi vrema ubu n'umutekano umuntu ariko araba umuntu arabona yuko ijyanye n'umutekano cyagiye kiratera imbere mushaka no gushyigikira uwo arongoye ishyirahamwe rirwanya ikimenyane n'akamwana wa mama yego yabiteguye neza
murakoze Rambe reka duhe ijambo abashinzwe twatumiye bagira icyo bavuze ku byiyumviro mushikirije bibiri cyane cyane abari hanze bashikuza no kuja no gutahuka reka dutangure kumushyira na he Almere niyongere duga ku ijambo
urumva numvise ibyo ariko baravuga urumva nyine ko ari abantu bariko baravugira leta mugabo si kuvuga ko umuntu ari hanze ariho atamenya ibiriko biraba je nibaza yuko tuvuga tubivuga ku mugaragaro iyo tuvuze ko umuntu kanaka yanyurujwe akicwa n'inzego z'umutekano iyo bibaragaracho bavuga yuko bitabaye cyane berekane yuko uyo muntu yishwe no gwakarago urumva ivyo nibintu nyene bimwe leta y'Amerikiravuga
yego menamwe mushyanahe Akizimana mudugwe ku jambo ku cimbo cyashitijwe na Lambert mukanye gatuta
murakoze ariko nagira manzi ngire kumbure umugenzanje ari kuri mikoro ko ubwamera tusa kuvuga ko nka cyane cyane gihe ndongo ishira mu yishinde kwa kimene kamwe na mama ko mvuga nk'ubugira leta anagenda manzi ndayimuze cyane agende mashamwe yigenga nyaza ko iyo mbwira umusirambo na jyo nambaye impuzu z'umugambo cyangwa indi mikuru by'umugambo jyo ndi mashyirahamwe yigenga ndahari ibintu bya politiki kandi amashyirahamwe ariko akorera mu gihugu ishyirahamwe rishaka ko ivuga ibintu uko biri ni kuba ko dutegereza gutandukana mu mvugo mu gihe na cyane cyane iyo bafite ahahengamiye mwibanditse basaba nagira nambwire ko harimo kwiyenda cyane no kurenga umurongo ama kandi bakaba bavuga ko naho bari inyuma barabikurikirana nigenda muhungu ndamubwiye ko turabizi ko kandi ndabizi yewe ko batabikurikirana ari nacyo gituma mu byo bandika ari na hamwe usanga barenza imugo ndenza rugero
ibiganiro na makuru yetu acho bafitiye kuri isaha hanivuga ari kwiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Tuboneye akanya kugushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasilide Beyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isaha. Uhagarikiye ibiganiro ni Eddie Gwema kuri mikro mwari kumwe na Fideni Yongabo. Tubashimiye mwese rero kuba mwaduteze amatwi. Mugire umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.